mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika isamirana ku mirongo ya FM 104 n'ibice bitatu mu gihugu cy'u Rwanda muri Kongo naho mukatwumvira ku FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 45 metero 31 na metero 41 mu gitondo ku mugoroba naho kuri metero 19 na metero 22 ikiganiro ni muri isanga mushobora kandi kumva muce kuri wezi 3 akaburungu radio yacu akaburungu com na Facebook yacu VOA radio yacu ni Diane Nahazwe agiye kukiremesha ikaze rero mwese inshuti bakunze bacu
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
cyo ndi mu ntara muyinga aho bitamo muri komine giteranye aho bitatura
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Hoye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika huri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze uraritswe buri munsi saa 10
Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi bacu murabimenyereye ku imisi yose ya gatandatu mu kiganiro muri isanga tubaha kanya mukatubwira amakuru avugwa aho muri mukongera mukagira ico muvuga kuyo tuba twabashikirije mu ndwi turiko turasozera ariko imbere yo kutugururira urubuga tubanze tunyarukire I Bujumbura kugira ngo mugenzi wacu Raymond Zimana atubwire ibya kamarampaka aho bigeze Raymond amahoro ngahe Bujumbura
Mahoro neza Diane.
Ego, abatari bake wari watubwiye ko bandanya bagira ico bavuze kuri kamara mpaka yabaye ku munsi wa kane muri bo harimo umugambwe FNL uhejeje kubaha ikiganiro umwe bamenyesha makuru y'Burundi. Wavuze iki uyo mugambwe kuvyerekeye kamara mpaka?
Ego, umugambwe FNL urongowe na Jacques Bigirimana uhejeje gutanga ikiganiro kwamenyesha makuru ushima ingene amatora ya kamara mpaka yikomeza canke guhakana ibwirizwa shingiro rinyanyuye yagenze. Mbere Jacques Bigirimana arongoye uyo mugambwe wewe akaba ya azayemeje ko ego aravye ibiharuro mfata kibanza bivuye mu ntara ko ariyo yatsinze yamagariye abarundi gufatana mu nda no kudasubira namwo barabiye ku myifato ya politique
hanyuma garemo hari ico seni iravuga ryari itegekanya kutanga ibitigiri bwego vyavuye mu matora ku rwego rw'igihugu
Ego Pierre Claver ndayicariye mu gitondo tumuhamagaye yatumenyesheje yuko twotenyenya kuko mu gitondo yemeza yuko intari imwe ariyo arimaze gushikana ivyo biharuro mu mugwi seni ujejwe gutunganya amatora mu kugwego gihugu azatubwira yuko twotenyenya babanza kubiraba bo ngo badakorera kuri bijya biguma bica kuri WhatsApp canke kuri internet baraba yuko ibyankenerwa byose bivuye mu ntara bikwiye akatatubwira yuko twotenyenya ariwe azo kwirondera abamenyesha makuru kugira agire icyashikirije ku biharuro mfata kibanza ku rwego rw'igihugu
tugarutse kuri iyo nama uwe dongoye umugambwe FNL Jacques Bigirimana yabakoresheje yagarutse kutunenge tumwe twatwaribonekeje mu matora hari ico yabivuze ko bamwe bagiriza ko twabaye
Ego Jacques Bigirimana nawe yavuze ko abarundi bafatana mu nda yagaruse avuga yuko umuntu atoba mu gihugu ari umushinga mateka gatondwa sa arongoye runani rw'amizero y'abarundi mbere wewe yagiye kure aho yamusabye leta yuko uyo muntu yofatwa agafunga ngo asubiye kuza aratoba ibintu mu gihugu aha rero Jacques Bigirimana yagiye kure kuko yatanga utororero tw'abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi butandukanye mu bihugu bamaze gufungwa inyuma y'amatora aha rero Jacques Bigirimana yatanga akarero kumufasoni Victoire Ingabire mu Rwanda atanga akubitwa Besigye atanga akubitwa Luasa hanyuma akamenyesha abamenyesha makuru n'amakungu ko hamwe agatogwa sayoba nkabo badakeneye ba Luasa cyangwa ba Victoire Ingabire ngaha mu Burundi nawe nyene yoshigwa ahabandi bashizwe
Bigirimana harutororero yagiye aratanga twahavuga ko Gwasa yatovye akatudoma kuri utoke
natwe yadomye kuri rutoki we bavuga yuko ariko arigisha kugarariza ubutegetsi aho yagiye hose urumva atavuga rumwe n'ubutegetsi nta kindi yavuze atari ivyo mugabo akavuga yuko Rwasa ariwe muntu ariko arasubiza igihugu inyuma
hama agatongwasa nawe ibyo byagirije avuga kwike
agatongwasa tumurondeye ku nimero yiwe ya telefone ntiyabashe kutwitaba na kare kuva mu gitondo kandi tumurondera kugira gire icyo ashikirije kuri ibi byavuye mu matora ya kamaramaka ariko umufaso niwe yatubwiye ko afatiriwe adashobora kugira icyo ashikirije atamwanya afise nibaza ko tuzobananya tumurondera kugira agire icyo ashikirije
urakoze gose Raymond Zimana urabandanya umurondera hama akazogira icyo atubwiye kugira uzonyaruke ukibwire abakunzi b'ijwi rya Amerika
urakoze Diane
Mukanya duca twinjira mu kiganiro muri sanganye zina.
Young doctor, I dedicated this song to all Burundians. Wherever they are,
Ikaze rero kandi mwe muri ko murumva ijwi rya Amerika muri ganino kanuni ka kanya tubaha kugira ngo mutubwire amakuru tutashoboye kumenya aho muri mugire ico muvuga kuyo twabashikirije nk'ino ndwi twaribanze gose ku matora ya kamarampaka yabaye ku munsi wa kane mu gihugu c'u Burundi bamwe bata amatora yaragenze neza gose aho turi abandi nabati utunenge twari twinshi twaraburabujwe bavuga ko baburabujwe harimwo agatongwasa aramutswa ikirunani amizero y'abarundi nkuko mwavyumvise turaza kubigaruka ko mu mwanya uri imbere ariko tubanze twakire Louis niwe wa mbere duse ku murongo wa telefone Louis kaze ku jugi Amerika
yego murakoze kumpa ikaze
urakomega Louis
Eko ni sawanda fim.
Uherereye he?
Bujumbura mu Burundi. Eko.
Nico udusabikaniriza canke namakuru du.
O ni hanini nico nabasabikaniriza hambavu ya ibi bihe tumaze mu by'amatora beshi bagiye bavuga ko ibitandukanye. Kandi byishi bikaba byari byo nkuko kuvuga uyu munywanyi yabura buje yakatokwasa nize koko garagaragara abamandatere biwe ku mabiro menshi batanu nyene yasohowe batowe ego garagaragara canke batanga ari abantu baza gusufura mu matwi y'abandi ngo muratora kunuko nazo hagiye habonekaho ivyemezo
wewe aho wari waravyiboneye
Oya, yaho nari ndi ntazo nabonye gusa twatumba handi.
Mhm.
Ego.
Mhm. Kabona yuko muri kazoza vyogenda gutega Louis.
O muri kazoza kubera nyene umunyagihugu ari watege ari watahita mwedo hiwe. Mhm. Yuko abanyagihugu ari bo bagenda baracubwenge hama bakabemenyeza cyo batosa batora.
Mhm.
Ego.
Urakoze cyane gose ugira umunsi mwiza.
Ariko rero narifise ikindi gitekerezo ku makuru yavuzwe.
Mhm.
Ari kiganiro cigeze gucanga ku bijanye na green card yayitombora Amerika yamye haba abantu twese yose kugira abagira amahirwe yo kuja kuba hariya nk'abanyigra.
Mhm.
Iki kiganiro carabaye cabaye rimwe cabaye imbere yuko imbere ya Rotenze me imbere yuko batonke batangaza bagize amahirwe.
Mhm. Na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Ego.
Mm.
Tukaba twari twipfuza ikindi kiganiro inyuma yaho bamaze gutomboza kwari habatomboze badafise umuco na cyane cyane nko mu Burundi mu Rwanda aho twari twarumvise ko bafise urupfu bafise page bahurirako ko nko mu Burundi bafasha bamaze gutomboza kandi barimwo bariho.
Mm.
Ego ni so tekereza nari mfise mu bamukozi nkamwe ngo dutegure ikiso kiganiro vuba.
Reka tuze dusabe mugenzi wacu Thomas Kamirindi yongere abahe umuco abahamagarire abashoboye gutombora urupapuro rwa Green Card hama babwire uko bigenda. Ariko ubundi ni ukuza umuntu araraba ku munsi ahuca kuri uba waciye kugira ngo ushemo ivyangombwa byose baba bagusavye amazina yawe mwaka wavukiyemo n'ibindi urongera ugacayo hamukazura camo nimero bari baguhaye gucyo ku munsi ukazura araba nimba uri mu bashoboye kugira amahigwe canke utarimo.
Yego.
Urakoze tuzobigarukako.
Yego turakunije ijya Amerika na cyane cyane
kuganira. Urakoze cyane gose ndumva n'ikibondo kiri nyuma yawe ukituramukiriza.
Yego.
Urakoze Louis ugira umunsi mwiza.
Ego nawe murakoze.
Ego. Twese kandi na ndacayisenga ikaze nawe ku ijwi rya Amerika ndacayisenga.
Yego murakoze rwose.
Urakomeye.
Yenda ndakomeye rwose ndi mu Rwanda ndi mu ntara y'Amajyaruguru akarere ka Rulindo umurenge wa Rukoze.
Mm.
Nanjye amakuru ya nyine turayakurikirana kandi n'ibiganiro byanyu rwose bya Voice of America.
Mm-hmm.
Turabakurikirana cyane rwose.
Mm-hmm.
Tukaba tubashimira rero mu makuru mutugezaho. Ubwo nanjye ni nk'igitekerezo nashakaga gutanga kuri ariya matora yabaye mu ntuza mu Burundi.
Mm-hmm.
Buriya mu Burundi rwose aba ari ikibazo kuko buriya biriya byabaye ntibyakagombye no kubaho. Ubona ko mu Rwanda dukora amatora.
Mm-hmm.
Bakora amatora kubera ko nyine tuba dufite ubudasa ugasanga ibintu bigenze neza. Nanjye nkaba mvuga ni wenda buriya nabo bayobozi bareba buriya nta cyiza cyo gutera imizi buriya amatora bameze iyo nta wundi muntu ahutaje cyane nkabara nyine baburiyemo ubuzima byabaye nyuma y'amatora
baburiye ubuzima hehega ndacayisenga sinaho wicushatse kuvuga.
Ikuntu uzakura abona ko nyine nyuma habaye imyigaragambyo nyuma y'amatora
iyo mu 2010
nyambaga twabo amakuru twabonyeho.
Mm.
Nibyo rero tuba turavuga tuti si byiza nabo bajye bumva ko buriya ubuzima ni ikintu kigoye kandi niyari n'ubuyobozi cyangwa se buriya iyo ubonye ubuyobozi ukabona mu gihe cyiza cyangwa se ukabubona nta gihutaye burya bari byiza cyane.
Mm. Ariko wowe ngire uri kuvuga ibyabaye nyuma y'amatora mu 2015 sivyo? Urakoze cyane. Nari nitiranije na yaheruka ya kamarampaka.
Aya kamarampaka nta kibazo kuri aya yagatorwasa rwose nta kibazo byagenze neza.
Urakoze cyane gose ndacayisenga ugira umunsi mwiza.
Yego namwe murakoze kandi turabakunda rwose tuba tubakurikiye.
Urakoze cyane.
Yego.
Mm-hmm. Ikiganiro ni muri isanga iminsi yose ya gatandatu murazi kuri ubuga bari rwanyu aho iwanyu hari kwavugwa makuru nyabaki muyadusangize hama natwe tuyashikirize abatwumviriza barirya nino mugire kandi nico muvuga kuyo twabashikirije mu ndwi turiko turasozera. Oh baby sinchaka kukura ame na gatoya.
ego umuntu arakosa akanasaba imbabazi ibyo bikarangira umunsi bejo nejo bunda kongera uzova benshi bazavuga byinshi ariko ntuzite kuri abo we oh yeah uramenye amabwire ntazituma umuntu wacu Chaka kukura Habe ni segonda Oh baby Sin chaka kukura Habe ni segonda
Jugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda twose kandi na ndayishimiye ikazi nawe ndayishimiye
Yego murakoze cyane
uherereye
Jamerereye mu rumonge
Egera telefone yawe kuko numva umenga uri kure yayo gato
Ndayegere yari ko ari ha karadio kariko karavuga
Sa nkukagabanya
Nibikunda nibikunda sinzi ko mushobora kunyumva neza
Ndeka tugerageze ndayishimiye ngaho mu rumonge havugwa make
Ah jewe kubisanzwe nagomba itoshikiriza kuri aya matora yo kwemeza canke guhakana ibwirizwa shingiro ego nkuko benshi bagiye babigaruka ko ku bwanje sinovuga yuko amatora yagenze neza cane igituma ni iki kuva ku munsi wa mbere abanyagihugu bategekwa nabarongo ya mazone canke abakuru b'imitumba n'imbonera kure kuba isaha 12 bose bamaze gushika mu nzu
isaha 12 z'umugoroba
ego bamaze guhagarika imirimo yabo ari uko batashe mu mihira
ngo kubera
ntibatubwira igituma urumva ubu ikihari ni uko umuntu akubwiye ikintu Ucho gifata uko nyene?
None niko bikimeze n'ubusa 12 mwese mugezwa kwa mwashutse mu ngo zanyu.
Oya, ubu siko bimeze ariko sinari bwaheze.
Nduga ku ijambo ntacu.
Yego, nukuvuga rero ku munsi busha dutora. Nukuvuga imbonera kure nizo zaba ziriko zidereje umutekano wo mu ijoro, nukuvuga abo bikeka yuko arabakeba baragenda bakadodora ku nzu bagatera amabuye ku nzu bagahamagara ati we naka ukazobona utoye oya tuzokwereka rero nicabaye ku munsi w'amatora nuko nk'abajya abantu usanga arabatama akazi wasanga aribo bariko barabinjirana bakabakura nko ku murongo cyangwa bakazana umuntu ubumucishirizemwo bakamutwara bakamwereka n'ateri igikumu bakamufata ati teri igikumu ngaha wewe
umutamakazi warabyiboneye ga ndayishimiye
ego tenarabibonye ikindi naco nuko hari n'abantu benshi bafashwe uwo munsi mwijoro no mu gatondo benshi barabatwaye kubafunga ariko aho narindi harabagiriwe amahigwe prokirera arabarekuza barabayo ego cyane cyane abo mizero y'abarundi abamandatere bamwe harabagiye mu gatondo bagaca bashika babatwara mu gasho
urakoze cyane ndayishi isongora vuga usongoye
ego ikindi nashaka kuvuga nuko haba hariho ugutera ubwoba abantu bamwe n'abandi umugenzi utari wo mu Burundi novuga kugira ico umuntu yiyumvira cyangwa kugira ico umuntu ashaka twaye dukuye kurekana uko twese tuba turi abarundi ego nico nashaka gushikiriza muri make murakoze
urakoze cyane ngaho mu rumonge ubwira umusimiza kandi ubandanye yumviriza ijwi rya Amerika
ego ndaryumvira cyane ariko naho mwatubwiye ubuhinga bwa shortwave ntidushobora gutahura uko bigenda
ntimushobora gutahura uko bigenda urafise aka radio gashora kumviriza ko kuri metero ngufi ngufi ga ndayishimiye
sinzi uko babigira radio ndayifise
reka kureka tuzo bakugumane mu buhinga bw'ivyuma bagusigurire gato
ego murakoze
ugira umunsi mwiza
ego atwese
kundi murongo wa telefone turafise na Rukundo. Rukundo ikaze kujugi Amerika. Rukundo. Rukundo ratwumva. Ndiko numva tutakimufise ku murongo wa telefone. Rukundo aratwihanganira. Ijugi Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda kiganiyo ni muri isanga Nahimana na warashise kundi murongo wa telefone. Nahimana.
Hello.
Ikaze.
Ego murakoze.
Urakomeye.
Ego ndakomeye ukenye.
Aho uherereye hama ucuduga kwijamba ari kubanze kugabanura ka telefone kari nyuma yawe canke akaradio kari nyuma yawe canke ukwegera imbere gato.
Iraburumbu ni sa.
Hadiho iri kwiravuga duga kwijamba.
Ego niko ndavuga yuko ibintu by'amatora bitagenze neza cyane. Kubera nka jewe aho narindi nari muri biro de vote muri batanu bari ni biro de vote. Ariko ibyaza birabana. Ariko ibyaza birabana byarimeze neza kuko asanga nka jewe uko nasanga banyinu bakaza barabigisha naze nkavuga ati je muri kumuragira n'ibiki ngurumva ngo ntibigenda neza ngabango n'abatamakazi ngo bategeza kumenya ngene bigenda ugasanga rero byaza birateye induru ugasanga no mu mpera hageze guharura byabaye bintu birebire cyane.
Wari mu ndorerezi?
Ego.
Yo mwishirahamwe canke iwo mu mugambwe?
Oya naserukiye ntuzenya sinari muri batanu bari ibiro by'itora.
Hanyuma none ivyo mwarashoboye kubishikiriza CEPI ku rwego rwo hejuru canke Seniga na Himana?
Oya kuko wasanga nyene baciye baza nkogeza kugira ku matora baraje hari amajwi wasanga bitage atameze neza bashavuga ngo tuyashe mu ruhande rwa Ego ama haca mukuru w'imbonerakure umukuru wa komine aca arambwira aca avuga ati mutegeza kubigira uko nanjye mvuze ntibikunda tegeza guterefona abagize sesi batwara intuzenya aca turatelefona umwe mwabo aca dushyira muri hopare atubwira ati ibyo si byo ariko baca barabyanka baca baterefona ubundi nawe yari umugore wiwe aca avuga ati ibyo mutegeza kubyemera tuhava tuca turaseda turemera turaharura.
Hama wabonye ivyo mwaharuye n'ivyo mwashikirije byari bihuye?
Kuko nama bete de pote yabaye byose byari bimeze neza kiretse ayo ma discordance yarimwo bivanye n'iyo baba bateye igikumo ugasanga bariko baragiha hayo n'ibindi byaca biza biraba amaprokirasi ugasanga umuntu arazanye amakarata abiri ngo ntiheza gutera uyu atamutumye atanakateza akana muntu yazanye niwe ugasanga ruhiye kuza ko bose umutore.
Mugabo ntaho umuntu yaba yatoye Ego hama ngo muce muvugira ngo yatoye Oya canke akaba yatoye Oya mukarishira aho yatoye Ego?
Oya ikete izo disigo zazo wasanga uko byose yari imeze wasanga hari agakadire gategeza kujya mu gikumu mugabo kuri bo wasanga baca bavuga ngo naho yotera mu kidodo cya Seni ngo kiba ngo ari cyo ugaca dusanga yagiye muri Ego baca ba ugatini Ego. Kandi byarateye ingorane cyane wasanga ari ikibazo kibimenya cyane.
None utwo tunenge twose uvuze turi mu byegeranyo muzo mutegekanya kuzoshikiriza mu minsi iri imbere?
Maprezida bari yatwaye ariko barase ko tubyandika ko nk'abamandatere bari baserikiye amizo y'abarundi yari umwe muri byose bote nari barababwiye tujye ntitegeza kubyandika mugo barase ko babyandika barase ntibahize kuri prezida.
Urakoze cyane Nahimana, ugira umunsi mwiza.
Ego murakoze cyane.
Murumva ko abenshi bakoragaruka kuzerekeye amatora ya kamarampaka mu Burundi, namwebwe mukaba mufise ico mushaka gushikiriza wumviriza ijwi Amerika, urubuga ni rwanyu, ariko kitabuza ko mutubwira n'ayandi makuru ariko aravugwa aho iwanyu muherere hatandukanye, co kimwe n'ico mugira muvuga kuyo twabashikirije muri nondwi turiko turasozera. Ikiganiro ni muri isanga c'ijwi Amerika kuva kwa mbere gushika kwa mungu.
Mama, mama, papa, nabagamba about you. Jagalangu ebirungi, nakamotoko vimbe. A ring on your finger, e wu design your joge. Oh, you're too fine, no. Oh. You're beautiful, sila manga yo, baby, ako singa yo, too simple. Oh, hey, I can never let you go. I wanna put a ring on your finger.
Singer.
Say
I do, I toto ritemba ba kamera masi abantu ufite swaga urenze bakati
shushu Ijwi rya America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turafise kandi na Daniel. Daniel kaze ku Ijwi rya America.
Yego, muraho neza.
Turashima namwe.
Yego, natwe tumeze neza, nta kibazo, turashima. Igitekerezo cyanjye rero nashaka gutanga ni bibi, ariko icya mbere nabanze gushima mu Burundi nubwo hari utunengero twagenze neza, ariko nshima Imana nta myivumbagatanyo yabaye nk'iya 2000 rwose. Imana Abarundi n'inshuti zanjye mbifuriza amaso rwose, bibaye byiza, ubundi ibintu bikajya bigenda neza, kandi ingizumugatanya ntiyongere. Rwose mbanje kubishima kuba hari impinduka yabayeho atari nka 2005
na 15.
Noneho ikindi mvuga, ndashaka kuvuga ku baturage bimuwe hano Kimisagara bafashe leta ivuga kwikura abantu mu manegeka, ariko byabaye ikibazo bakura abantu mu manegeka noneho bakabashyira mu rusengero nuro rwafunze icyapa kigaragaza ko ari mu manegeka, noneho bagashyiramo abantu benshi cyane, ari ikivunge, imiryango myinshi cyane yirundarunze. Noneho nkibaza ko inaha muri iki hari amazu ngo leta yubatse yabuze ayabakodesha kubera guhenda, kubera iki badashobora gufata abo batutsi ngo babakodeshereze ayo mazu, aho kugira ngo babarunde mu rusengero narwo ruri mu manegeka, abantu birundarunze agatsiko ari benshi cyane, kubera iki badashoboye iyo plan kubera iki badashobora kuyikora. Ikindi kirimo kwirangagizwa nk'uku nguku imvura, kuko nta plan mbona barimo kubaha, imvura nimara guhita bazabagarura hamwe babakwiye bita ngo kari mu manegeka, nta gahunda ihari yo kububakira, nta gahunda ihari yo kubakodesheza amazu meza afatika. None ubwo ejo bundi muki ubu wasanga bazabagarura muri ya manegeka bakuyemo kanundi bayakuye bakuza ko ari hazi. Rero ikintu nanone kimwe cyambabaje ni ukugira ngo abayobozi bajya babwira abaturage batishoboye ngo nibajya gushaka bakodesha ngo bave aho batuye, nta bushobozi bafite bwo gukodesha. Kimwe cyo ni ikibazo, niba babona ko umuturage atishoboye kandi ari ahantu hano mu manegeka hashobora gushyira ubuzima bwo mu kaga, bakagombye kuba bagufasha aho kuba, aho kugira ngo bohereze umuntu utishoboye bakuye manegeka ngo nayo gukodesha.
Urakoze,
yabuze ayo gusana arabona gukodesha.
Urakoze rwose Daniel kuri ivyo vyumviro vyawe, ugira umunsi mwiza nawewe.
Nawe kandi urakoze.
Urakoze cane.
Mbaye wowe matenga yashira kama page yeah uva kuyambere yesa kuyanyuma nare bukuwi uva yeah amati kwa gashira amarira gashira ugatuza yeah yeah I find myself on your door. I'm begging my love. Do you believe me, girl? Mbaye wowe, matenga yashira. Kwizera urwongo ukunda. Mbaye wowe.
Mbaye wowe, amatenga yashira. Nakwizera urwongo ukunda. Mbaye wowe.
Imungenge zashira.
If you knew how much you mean to me, how close I wanna be to you. Tujenda rimwe kabiri tu
tutasigana twumvikana tutabusanya yabaho warebaga mu mutima inuku ndazashira ubwo babugashira ugatuza tukabana baby.
I found myself on your door. I'm begging, begging, I'm begging, begging my love. Do you believe me?
Kano kadirimbo karacari gashasha gose nimbaye wewe Canoles Butela ari kumwe na Pass ejo tagihindutsa zara umutumire w'ijuru rya America muri isanga saa 10 muze mube hagufi ya maradio yanyu kugira ngo mushore gutahura ibitari bike kuri kano kadirimbo n'utundi twinshi amaze gusohora turabise kandi na nyandwi ku murongo wundi wa telefone nyandwi kaze ku ijuru rya America
ego murakoze
nurakomeye
ego
tunagumye uherereye he nyandwi
Nyanzalak
Makamba
muri Makamba
hariko bavugwa makinga ho Nyanzalak
kuri karatekanye aheruka mu matora
oye
niki yanye Nyanzalak ni hamwe uri mu yindi mirimo bana kwikirinda cyo matora cyo kwemeza bizwa shingiro shasha carengane ego
nuko rero hama namakuru adusabikaniriza canke n'ivyumvira
ego nagomba cyane mvuga kwizaye n'amatora ego nuko abarundi twari twayitabye tuzanegura rero imvugo nk'imwe tugiye n'ibyanditse tuza turabona cyane cyane dufatiye ku ibiri utwara umunani amizero yadekaye ko atazokwemera iva mu matora rero bamwe bamwe tubona ko yihuse cyane kudeklara ibizo katazokwemerera indova mu matora no mu guseni atacyo urashyikiriza tubona ko umenga kubwiwe yari yifuza ko hatsinda ibyinziro byiza ariko kubwanjye na yoshaha abarundi basize hanyuma akitegura mu 2020 nayo na cyane cyane ko naye ayabonye aho yoba yaragize ikibazo kugira ngo
agatongo asigura ko igituma uyo murunani irutazusha kubura rutazokwemera izo yavamwo ari utunenge twagiye turibonekeza ku mbuga zitandukanye
yani aza kari imvugo ya politike na cyane cyane hariho abantu batemera ko batsinze
ariko hariho n'uhejeje haruhejeje guduhamagara mu kanya ari mu bariko barayakurikiranira hagufi utwo tunenge nawe yatugarutse ko
ariko nizere ko utwo tunenge nimba baradushoboye kudukosora yoca anza avuga imbere y'uko itangaza zaguye mu matora katazobyemera kuko utwo tunenge twahabaye utwo tunenge twabaye ijana ku ijana nimba habonetse amakosa abiri atatu ayo niyo tuma atangaza ko atazokwemera ivuye mu matora
urakoze nyandwi ugira umusimiza ngaho nyanza lak muri Makamba i Burundi
ikindi nacyo gatoyi hariho ibintu mu Burundi tugiye turabona cyane na cyane cyane tunegura iyo himirije amatora hama haba ibihuha cyane imbere y'uko ibwirizwa shingiro za kubyemeza harabaye ibihuha ngo barangiruza abana
Nyandwi ntituza kwemera ko utavuga ibintu atavyemeza ufitiye hari amashaha hamwe atandukanye ngaho mu Burundi yemeje ko ivyo vyabana banyurujwe vyahabaye ubwira umunsi mwiza ngaho Nyanza lak
Zukungu kunda mbaye wewe Umutima wanje Uwa igitabo Na kwirika mapaje Kuva kuyambere Kugeza kuyanyuma Nareba uko wiyumva Amatsiko agashira Amarira agashira Ugatuza Yeah I find myself on your door I'm begging, begging I'm begging, begging my love Do you believe
leave me girl ngaye wowe matenga yashira
Ijwi America Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga kwa gatandatu muba muri abatumire mwese aho muri mutubwira makuru atandukanye muba muri ko murabona canke naho mukagira ico mushikirije kuba tuba twabashikirije hariho kandi na Foster afise icabwire ngomba kuvuga Foster Nduga ku ijambo
Kwa matora ari Bujumbura ndabwo ta girije cyane mbanza wo
ariko turiko turakumva nabi Foster
Ala
turiko tukumva nabi cyane
muri bo nanjye mbereza nabi cyane
turiko tukumva ni jujyawo ntirikorera soka neza
no kuvuga ngo ibibazo biriho byose nuko biriho bihagaze kandi na kintu umuntu yabasha guhinduraho
ibiki
ku bijyanye biriya byose byariko biragenda
turumva Foster tutariko turumva neza ibyiwe turabandanya mu kanya n'ikiganiro muri sanga
kama page yeah kuva kuyambere kugeza kuyanyuma narebu ko wiyumva yeah yeah amatsiko agashira amarira agashira ugatuza yeah yeah I find myself on your door I'm begging, begging, I'm begging, begging my love. Do you believe me, girl? Ngaye wowe, matenga yashira. Kwizera urwongo ukunda. Ngaye wowe,
ngaye wowe, amatenga yashira. Kwizera urwongo ukunda. Ngaye wowe,
imungenge zashira.
If you knew how much you mean to me, how close I wanna be to you. Tugenda rimwe kabiri tudasigana twumvikana tutabusanya.
Turabandanye n'ikiganiro muri isanga unaho hariho Désiré ari kundi murongo wa telefone Désiré. Désiré. Ikaze ku jugi Amerika. Désiré. Mutwihanganiye. Ndumva amatelefone rimwe na rimwe ataba ariko aradukundira neza ariko turaza kubandanya tubagerageza kugira ngo dushobore kumva ibyumviro byanyu bitandukanye ku makuru twabashikirije. Yagiye aravugwa cyane yerekeye amatora kamarampaka mu gihugu cy'u Burundi. Umwanya ni gwanyu mwe muri ko muratwumviriza. Kiganiro muri sanga ni kuva kwa mbere gushika kwa Mungu kwa gatandatu rubuga bari gwanyu ayiwanyu muri hariko havugwa maki amakuru tutashoboye kumenya hama yo twabashikirije nayo muyago na kwiki murundi haravuzwe gose vya referendum kamarampaka umwanya ni gwanyu
Sesuru mesu muiri wose
Owe washe Uritadu kaniroho
Wakoza wabandi
gukanguka na gucegera sinifuze kukuvira uhande oh baby bihe gira oh darling turi kumwe sina
wicenda Habimana ari ku murongo wa telefone kaze Habimana
Eko cyane murakoze
urakomeye
Eko simetse neza cyane ngaha mu gisagara cya Bujumbu
weekend ni gute
Asha weekend kabisa simetse neza turi ngaha kabisa turateramye ariko twumvirizo turadinye ni ibintu biri ko biravuga Eko
duga ku ijambo rero
Yera nakobaje kupukana girembuke kuno twibi bijyanye n'amatora yarayabaye hirya yejo ingene twari tubyitse cyangwa ingene numva biri ko biravugwa hirya no hino nkuko rero twari ko turabyumva wamenga nyine ni ibintu gacerero nkuko benshi bari ko baravuga ati amatora yagenze neza ariko rero benshi bari ko bariyumvira ku bijyanye n'ingene bari abantu bo hejuru bapfutse kuko nk'ubu twawumvise yuko nkuserukira amizero rwasabutse yuko amatora ngo yoba yaribwe cyangwa ngo yagenze nabi umva benshi rero twibajije ati mbega bashatwa badusubwire bimere nko mu 2010 urumva rero bamwe bamwe usanga dufite ubwoba abandi bakagira ubwoba bakavuga ati ikihava kiba hamwe mu mwanya yohava avuga ati urabona nk'abo muri leta bo baravuga ati twebwe amatora turabona yaragenze neza nk'abo muri sedeza cyangwa iyindi migambwe yiyamamaje ivuga ati dutore yego akwaza nawe akavuga ati jye ndabona yuko amatora atagenze neza yibwe urumva rero benshi rero turi ko turibaza ati mbega hamwe hova mwo abo bampande zibiri bohamagarara nk'abanywanyi babo gucana mu mitwe icyo kurikira cyo bikiye sibyo rero nk'ikintu nagomba mere nk'uwotererano avuga ati abo bantu bo hejuru basanzwe bo bakina politike bari hejuru boraba ingene bo bogerageza uburyo botanga ijambo ry'ihumure ku buryo nk'abantu batokongera guhunga nko mu minsi yahera gukuratse nk'abantu bagiye barahunga byaturutse kwabo bo hejuru bagiye baravuga amajambo bateranya abanyagihugu bateranya urwaruka ugaca usanga ari nka twebwe urwaruka dutangiye kudaturaraba nariri kandi nta mu Burundi usanga nk'urwaruka rimwe rimwe twahora dufatana neza urazi yuko hari byinshi twahora twirengagiza
ariko aho
hejuru baduteranije nta kintu twe abo hasi twahora tugira ko twasangira icupa tugahana byose
none gahabima wewe aho wari uherereye muri rusange warashimye ko byagenze
je nkaho nari nkerereye nkaha mu manuko kabisa narashimye ingene byagenze kuko uri kuraraba mu banyagihugu nta n'umwe yovuga ngo yari idoto yovuga ati yarabonye akanenge bindi twagiye turabyumva hirya no hirya nk'akanenge kaciyemo nitujya bagiye baravuga ku iradiyo bijyanye n'akabaye kumwumwe naho nko muri rusange urumva twagiye umutekano ntangire kuko wari usanzwe urinzwe atanumwe asunika uwundi
urakoze cyane
ku murongo abantu bameze neza
urakoze cyane rwose hano
rero nagire mere nk'ukeburamwe bwabo kwitwa irya Amerika n'iririya nkuru umwameze nk'abatanga na twara bamye tuyisoma ahubwo yaranadutangaje cyane uriya mumenyesha makuru hariya mu Kirundo yatangaje
inkuru ye
kabisa iya nkuru yavuze yuko ngo umugambwe CNDD-FDD ngo warose ngo amajwi menshi rumva nagire mere nk'ukebura namwe muzo mukebura
inkuru iyo nkuru iyo nkuru
bagiye gutora
iyo nkuru ushobora kuba wayumvise iyo nkuru ushobora kuba wayumvise nabi nta wigeze avuga ko umugambwe CNDD warose amatora
iri ku rubuga rwa Facebook niko yanditse ku ntangamarara murata kuraba n'abagiye baravuga icyo babivuga
urakoze
turaza akantu ko hejuru batse kumera nk'abagakosora kuko nk'abatoye ko ntibisobanura yuko turaba CNDD-FDD cyabatoye
ntibisobanura
yuko turaba mu mizero y'abarundi muzogakosore murakoze
urakoze cyane gose ubwire umunsi mwiza Habimana Jugi America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga
My love is your love.
ndagucegera sinifuze kukuvira uhande oh baby bihe gira oh darling turi kumwe sinabona icyo ndabigereranya nabyo ku isi
Jose kandi na Obede kundi murongo wa telefone Obede kaze na wewe Obed. Urakomeye.
Turakomeye nawe murawo.
Turashimye. Mhm. Byifashe gutahuriga Obed kumenga kaje ntikaramera neza. Sabge?
Kanda muri zera.
Duzijibukebuke. Obed, nukuri nta na kimwe kiriko kirumvikana mu byo ukora tubarira. Nituriko turumva ikintu mu byo uri kuratubwira.
Hariho abarundi batatu barite gufatirwa muri Uganda.
Mhm. Abarundi
ego
bafatiwe he bafatigwa iki ryaye
ukozi bahije fatwa cyasanzwe cyangwa cyangwa Kampala ubwo barabwira ngo hatire kandi kwandikira kuri korekimbara n'ibyo bafata
Mwinga bw'ivyuma ubedo nyihangane muhinga bw'ivyuma inosa ko nambara ko atana kimwe twumva biriko birasohoka nkuko na jatana cyo ndiko ndumva matwi yanje bisigura ko nabatwumva ariko rakumva neza ariko reka barongera baguhamagara ni vyakunda aha mugaruke kuri iyo nkuru ari kuri atubwira abarundi batatu babafatiwe muri Uganda mu minota itarenga 10 turaza kuba dusozereye ikiganiro cuno munsi
F done it I got
what is
I'm fashion as a ego I don't know much about one thing when as a ego I can just see my branch in your mind live is as
see kabira lenze
live is as see in your mind live is as see
because you can't get
live is as see
mutima ridima ubwire impamvu nimo yatuma ndamuheba mutima ridima nje nkubwire igihumbi zituma ntamuheba nibisazi ye nibisazi sinahuri impamvu yamfiriye nta namuzi nimburu kunda ruburozi ego nararotswe kuguse nkimuve nyuma rega narabushwe eh nibazima bunda mwikundira umwe namabwire ibyo atawundi no barira azibisanga byanje atamuntu numwazi ariko guma nkunda urukundo rw'ibisazi Yesu wanje numba superstar kada fashineza na chongisha ka pra simisumari ya mugumije kumusaraba nurukundo gwa mubosha
rikora ndaba fashineza ego arohoro mutima wanje ubungu weneza ego akaje shuzima banje ingera ngunda ibisazi
eka birarenze
ibisazi ingera ngunda ibisazi
bigase kubwenge
ibisazi Ngera ngunda sibisanzwe Fashwe neza ntibisigurize Nisanzwe ntagifise ubwo Afashe ukuboko
Jugi Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda Habimana ku nkuru yari yavuze yuko twanditse ko CNDD-FDD yoba yaronse amajwi menshi iyo nkuru icisigura nuko barabonetse ku rubuga bari benshi ariko barigisha ego nibyo iyo nkuru rero yashatse gusobanura ko bari barigishije ego hari mu CNDD-FDD amajwi yabo yabonetse ari imbere gusumba ayabandi mu biharuro vyifata kibanza bitangwa na masepi mu ntara zitandukanye zigize igihugu c'u Burundi nuko rero ikiganiro ni muri sanga
Zibisanga byanje atamuntu numwazi ariko guma nkunda urukundo rw'ibisazi Yesu wanje numba superstar kada fashineza na chongisha ka pra simisumari ya mugumije kumusaraba nurukundo gwa mubosha rikora ndaba
fashineza ego arohoro mutima wanje ubungu weneza ego
shuzima bwanje ingena nkunda ibisazi
eka birarenze
ibisazi ingena nkunda ibisazi
bigasiga ubwenge
ibisazi mama ingena nkunda sibisanzwe fashwe neza ntibisigutse nisanze ntagifise ubwoba amfashe ukuboko
yeah. All things put together for my good. If you're back off your center, your hinduri and your mood. Ukuna ngunda, nibi sadzi, biran huenza biran denga, umengo ni movie, oh. Narukundo rungana no gufiru wa wakunze. Yara fise vjose nhana kimge yara wudze. Asiga vjose adza kwisi amparu mubira sanatwe kuburu kundo rurenze. Sindi choya bonye muri je. Muga kufangendanyi na wende meza yu kwa tihenze.
Akuzukuru shuko mwiyizi. Ivyo tarabona nijo bizazi.
Yara nzu yendi muzima nyuzuzugiwe pizza. Jesu yeti nyikiza na hoho bamu mwiza urukundo gwiwe ntirusaza urunganwe ruragenda urundi rukaza abamuhungira ko bose akabahaza amahoro ni vyizigiro vyakazoza oh ni Yesu mvuga nta wundi ni we yatumye jina ririmba singiri wa wundi
ayaya amfashe neza aruhura umutima wanje umbuwe neza
Jiga Amerika ikiganiro ni muri isanga kuwa gatandatu tubaha urubuga mukatubwira uko muriko murabona amakuru atandukanye ari ku mbuga ayo twabashikirije ayo tutashoboye kumenya nayo mukayagaruka ko ni misi yose rero ya gatandatu ariko muri isanga ubundi ibakuva kuwa mbere gushika ku munsi wa Mungu isaha 10 no munsi rero urubuga anigwanyo
Still enough time to figure out how to chase my blues away. I've done all right up till now. It's the light of day that shows me how. And when the night falls, my loneliness calls.
Mufise ka WhatsApp impande yanyu muriko muratwumviriza mutubipe kuri guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe gutyo tubahamagare mugire ico mushikirije mu kiganiro muri isanga tuno munsi mumva twabahaye urubuga kugira ngo mushobode kutubwira amakuru mubona ahiwanyu mwongere mugire nico muvuze kuyo twagiye turabashikiriza hariho na Gilbert yamaze gushika kundi murongo wa telefone Gilbert ikaze murakomeye Muherereye he Gajilbe? Nsagara cha Bujumbura n'umutekano wose.
Umutekano ni wo n'amahoro make.
Duga ku ijambo rero.
Ego, yanagira cyane cyitere kugira ngo yimwe cyangwa uwa matora heruka. Ego, yambura nte ikintu cyiza cyabaye kuko yabaye mu mahoro n'umutekano abantu bose nta musunikano abavugaga n'abavuga yuko bose bagiye n'abafata imirimo bagiye gutora reba mbere rero mfite ikindi kintu cyiza nshyaraho ikibonetse mu Burundi ndetse no mu Bakongo ego aho kumbura ishusho y'u Burundi yari ayisubiye kubona ukundi gushasha nubwo abantu barabivuga abantu ntibabibone ubu ntibajya kwari ikindi kintu gishasha cyabonetse cyiza kandi twese turashima Fabrice ku mpande zose kugeza mu murongo akora amahoro
urakoze cyane ubwira umunsi mwiza ngahe Bujumbura Gilbert
ego namwe murakoze
to chase my blues away. I've done all right up till now. It's the light of day that shows me how. And when the night falls, my loneliness calls.
America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya turahava duhana gahindukira mu kiganiro muri isanga ya mari mbere yuko dusezerana no bibutsa ko umugambwe FNL mu Burundi ushimenge na matora agenze mu kiganiro yahamenyesha makuru kuri no wa gatandatu Jacques Bigirimana arongoye uyu mugambwe yasavye leta y'u Burundi ko yohagarika umushinga mateka gatongwasa Bigirimana yagiriza gwasa ko ariwe atuma ibintu bitagenda neza mu gihugu akishimikiza n'ivyashikiye abatavuga rumwe na leta mu bindi bihugu atanga gako abo batabwa rimwe na leta y'ibihugu byabo akenshi bapfungwa nitwashobye kuronka hagatongwasa kugira ngo agire icavuga kuri ivyo vyagirije yagirijwe na Jacques Bigirimana ariko turaza kubandanya tumurondera bikunze turababwira ico yabivuze ko masahari imbere muze kuja kuri Facebook yacu VOA radio yacu tuza kubashiramo tumwe mu dufoto n'amavideo y'ubugeni buri ko uravugwa cane gose ku isi ni ubugeni bw'umwami Hale hamwe na Megan mu gihugu c'ubwongereza muze rero kuguma hagufi y'ama radio y'ama Facebook yanyu hama murabe ubwo bugeni ngene bwagenze nari Diane nahazwe Innocent Kimenyi yegeranije amajwi akashikana hiwanyu yakoze twemituti mugire umunsi mwiza.